Radio Ijwi y'Amerika. Ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda nshuti mwese munduteze amatwi muri neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkunikije
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma turabasuhuje tubahikaze mu makuru yacu y'aka kanya.
Basabwa kuba barize kaminuza bisanzwe hanyuma bakagira impamyabushobozi certificate yerekana iby'iyobokamana. Impamyabumenyi y'imyigire y'iyobokamana ni diplome ya kaminuza nk'izindi. Kugira ngo yemerwe ni ukuba warayize muri kaminuza yemewe.
Uwo ni Yusta Kayitesi uyobora urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere mu Rwanda hagaragaza bimwe mu bisabwa abayobozi b'amatorero.
Ikiziga cy'umunya politika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye kirangiranwa mu kugwanya ubutegetsi uyu munsi ku wa kane cyatahukanywe kivanywe mu gihugu cy'Ububiligi aho cyari kimaze imyaka ibiri.
Umwiyahuzi yaturikirije igisasu i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan gihitana batandatu gikomeretsa 16.
Ibihugu vya muri Afrika uyu munsi kwa kane vyumvikanye ku masezerano y'ubudandaji azoba kirangiranwa.
Muri Sudan abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gutangiza indi myigaragambyo yo kwigomeka ku nama ya gisirikare ngo iharire abasivili ubuyobozi bwa leta y'inzibacyuho. Aya makuru yose n'ayandi murakurikira hano ku Ijwi ry'Amerika ntimuve ku maradiyo yanyu ntimujye kure.
Amakuru tuyatanguriye ku nkuru ivuga kuri ikiziga cy'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye kirangiranwa Etienne Tshisekedi uyu munsi kwa kane cyatahukanywe mu gihugu ciwe cy'amavukiro muri iki gihe umuhungu wiwe ari perezida muri icyo gihugu. Ivyo bibaye inyuma imyaka ibiri yitavye umuremyi. Umuryango wiwe wari warize leta ya perezida Joseph Kabila ko yari yankirije ifubwa ryiwe ngo kuko ryari gutuma haba imyirekano mu gihugu cyose. Tshisekedi yitavye umuremyi mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2017 ari mu gihugu cy'Ububiligi aho yaragwariye. Ikiziga ciwe cagumye mu cyo gihugu gushika uyu munsi ku wa kane igihe indege itahukanye yava ku kibanza cy'indege igana igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yitezwe ko abantu isinzi bazoba bagiye kwakira ikiziga ciwe. Intsinzi itaritezwe ya Tshisekedi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cya Kongo niyo yatumye haba akizero ku ikiziga cy'uyo munyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Kongo kizoca gitahukanwa.
Amakuru yo hirya no hino ku isi yakomeze muri Sudan aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bashobora gutangiza imyigaragambyo yo kwigomeka ku buyobozi mu rwego rwo kotsa igitutu ubutegetsi bwa gisirikare ngo buharire abasivili ubuyobozi bwa leta y'inzibacyuho. Ibyo biravugwa mu gihe imyigaragambyo bamaze iminsi ibiri bakora yananiwe kuvamo igisubizo cy'ibibazo byabo. Ibiganiro byerekeye guhererekanya ubutegetsi hagati y'abigaragambya n'abasirikare byananiwe kugira icyo bigeraho nyuma y'ukwezi kurenga imyigaragambyo rukokoma ikuye ku butegetsi Omar al-Bashir wahoze ayobora Sudan. Mu gihe uwo mugabo ubu wabarizwa muri gereza e Khartoum, impande zombi ziracyahabanye mu byerekeye ishyirwaho ry'inama yigenga yayobora Sudan mu gihe cy'imyaka itatu y'inzibacyuho. Abigaragambya barasaba ko igisirikare kitakomeza kugaragara cyane mu bashinga ubutegetsi ariko abajenerali baranga bakabukomeraho. Igisirikare kimaze gukuraho al-Bashir wari utegetse igihugu imyaka 30. Abajenerali bakuru muri icyo gisirikare nyine bafashe ubutegetsi ariko abigaragambya baguma mu mihanda cyane cyane hanze y'icyicaro gikuru cya gisirikare i Khartoum basaba ko cyarekura ubutegetsi. Abigaragambya bahagarariwe n'itsinda rihuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'izindi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa bwabo ni bumwe, Abanyasudan barashaka ubuyobozi bwa gisivile.
Muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika tugarutse kandi ku gihugu cya Repubulika ya Kongo Iharanira Demokarasi. Abasirikare barayabishi abarwanyi 26 mu hari Islamic Allied bakorana n'abarwanyi bo mu murwi witwaje ibirwanisho ADF ucuditse n'umurwi w'intagondwa za Kiislamu. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ayo makuru uyu munsi ku wa kane cyavuze kandi ko cyasubije inyuma abandi gikongera gikomura uyu murwi. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yavuze ko abo bagwanyi bari bateye kampi ya gisirikare mu gisagara ca Ngite yamara abasirikare baca barivuna.
Igipolisi cyo muri Afghanistan kiravuga ko umwe yahuzi yaturikije igisasu hafi y'ishuri rya gisirikare mu rwa mukuru wa Kabul kigahitana abashinzwe umutekano batandatu kigakomeretsa 16. Minisiteri y'umutekano mu gihugu yemeje ko icyo gisasu cyaturikiye ku rwinjiriro rwa University ya gisirikare yitwa Marshal Fahim, ariko nta byinshi yabivuzeho. Ibitero nk'ibi bikomeje mu rwa Kabul bimaze guhitana abantu benshi barimo abashakashatsi b'abisilamu. Hagati aho, ingabo za leta muri Afghanistan zateye gereza abataliban bafungiramo abantu zibohora abantu 18 barimo abashinzwe umutekano 12. Abaharanira leta ya kiyisilamu mu ntara ya Khorasan bigambye ko aribo baturikije icyo gisasu. Ibi bibaye mu gihe hakomeje imirwano hagati y'ingabo zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abarwanyi b'Abataliban muri Afghanistan. Ibiro bishinzwe iperereza muri Afghanistan biravuga ko ingabo za leta zishe abarwanyi 60 b'Abataliban mu bitero by'indege n'abarwanira ku butaka byagabwe mu ijoro ryakeye. Abarwanyi b'ubutegetsi bariko barabihakana bakavuga ko ari amagambo gusa, ko hapfuye abarwanyi b'Abataliban batatu hagakomereka 8.
Muri kumura bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika abategetsi mu bihugu byo muri Afrika bariko barigina ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'ubudandaji mu mwindegenzo agiye kuba aya mbere ku isi hose. Hagati y'ibyo bihugu bituwe n'abanyagihugu bashika biliyoni imwe n'ibice bibiri. Ayo masezerano atanguye gushirwa mu ngiro uyu munsi kwa kane, azokura akarusho ku banyagihugu bakiri bato bo muri iyo ntara ya Afrika yongere ateze imbere ubudandaji hagati y'ibihugu bya Afrika maze ahe akaryo ibyo bihugu ko kutama bigendera ku biciro vyama vyahindaguritse bidandazwa bishorwa mu bihugu byo mahanga. Muri amasezerano ibihugu byemeje gukura amatagisi ku bidandazwa bingana n'ibice 90%. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3.
Ushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com cyangwa kudukurikira kuri Facebook kuri adresi yacu radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Ijwi rya Amerika amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwahuye n'abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda mu rwego rwo kubamenyesha iby'itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka. Muri iri tegeko hari ingingo igaragaza ko abayobozi b'amatorero basabwa kuba bararangije kaminuza kugira ngo babashe kuyobora amatorero, ndetse bagasabwa no kwerekana inkomoko y'umutungo wabo n'uko ukoreshwa. Ni inkuru ya Somutakaboyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda.
Itegeko rigenga amadini n'amatorero mu Rwanda rishya ryasohotse umwaka ushize. Muri iri tegeko bivuga ko nta muntu n'umwe washinga itorero atabanje guhabwa ubuzima gatozi. Ikibazo cy'amashuri nacyo kibanzweho muri iri tegeko rishya, aho itegeko risaba umuntu wese uyobora itorero kuba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu mashami ashatse, ariko akaba afite n'impamyabumenyi mu kumenya iby'iyobokamana. Mu nama yahuje abanyamatorero n'amadini anyuranye akorera mu Rwanda, abanyamadini bagaragarije urwego rushinzwe imiyoborere myiza RGB ko bari basanzwe bifite amashuri yabo abigisha iyobokamana, bakibaza niba RGB itazemeza ayo mashuri yabo. Yusta Kayitesi uyobora RGB yasobanuye ko impamyabumenyi zemewe ari zatanzwe n'amashuri n'ubundi asanzwe yemewe na Leta y'u Rwanda.
Basabwa kuba barize kaminuza bisanzwe, hanyuma bakagira impamyabushobozi certificate yerekana iby'iyobokamana. Aho rero niho mu by'ukuri bagize n'ikibazo banagaragaza, baribaza ngo ninde ufite ubushobozi bubyemera. Impamyabumenyi y'imyigire y'iyobokamana ni diplome ya kaminuza nk'izindi. Kugira ngo yemerwe ni ukuba warayize muri kaminuza yemewe. Kaminuza yemewe mu Rwanda cyangwa yemewe ahandi nk'uko amategeko abiteganya. Ibyo rero kuvuga ngo bafite amashuri yabo, iyo amashuri yabo ataremezwa n'urwego rushinzwe amashuri makuru mu rwego rw'igihugu ntabwo twavuga ko ari impamyabumenyi yemewe.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko amafaranga yose amadini n'amatorero akoresha agomba gucishwa kuri konte kugira ngo hagaragazwe aho yavuye n'uburyo yakoreshejwemo. Iyi ngingo hari abagaragaza ko ikirimo imbogamizi. Padre Manuel Nsengiyumva wo muri Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyamata yavuze zimwe mu mbogamizi zigaragaramo.
Gusa ikibazo twagize kuko navuga uburyo iyo geza butumwa rikorwa hagombera ayo mafaranga. Hagiye haba umucyo muri byose. Gusa ikibazo cyavutse nicyo cyahuye n'umwaka w'imisoro, reka mvuge gutyo, cyo bita année fiscale, kubera ko hari amafaranga aza yabaturutse hirya no hino agenewe ibikorwa byambukiranya umwaka umwe cyangwa ibiri. Cyo nicyo kibazo wenda cyavutse, wenda kubishyira mu mpapuro no kugira ngo wenda bizasobanuke neza uwaje none ahangaha bisange bimeze gutya, kuko hari igihe nafashaga umuntu simbyandike. Icyo gihe noneho biransaba ngiye nange guhindura uburyo ku buryo noneho uwaza yambwira ati padiri wafashije nde mumubwire wenda cyangwa se mumubwire nafashije uyu nguyu. Ariko nanone ikibazo cyavutseho nanone kirimo kwiga no kuvuga ngo ese ko nani mfite wenda miliyoni 5 zo gufasha abantu mu myaka 5 none bakabaje bakuri konti yange bagasanga umwaka umwe mfashije miliyoni imwe za miliyoni enye ko bagiye kuzica imisoro nkaho ari inyungu nungutse muri uwo mwaka.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RGB Madame Kayitesi Yusta asobanura ko ingingo yagiyeho kugira ngo hirindwe ko aba banyamadini n'abanyamatorero bajye bahabwa amafaranga agamije gukora ibikorwa bidafite aho bihure n'ivugabutumwa.
Itegeko rivuga yuko bigenga mu mikorere no mu mafaranga, ariko iyo bibaye ngombwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rushobora kugenda rugasuzuma imikoreshereze y'amafaranga yabo kubera impamvu zitandukanye. Hari abantu bashobora kubona amafaranga aturutse mu buryo butemewe, hari abantu bagira amakimbirane n'ubu bajya bayagira ajyanye n'uburyo bakoresha imitungo yabo. Iyo bibaye ngombwa rero nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruza hatitawe ku biteganywa hatirengagijwe n'ibiteganywa n'amategeko y'imisoro, kuko nabo nk'izindi nzego iyo bagize ibirenga ku byo bagomba kuba bakoresheje mu bikorwa byabo bwite barabisorera.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko abayobozi b'amatorero batemewe kubivanga n'ibikorwa bya politike. Gusange mu rusengero cyangwa muri kiliziya hanyuzwamo ibikorwa byo kwamamaza abanyapolitike. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rusobanura ko kugeza ubu mu Rwanda hari amadini n'amatorero asaga 700 afite ibyangombwa bya burundu, ariko hari n'andi menshi akora atariyandikishije. Itegeko ryariho mbere ryateganyaga ko umuntu ushaka kugira idini cyangwa itorero atangira gukora no mu gihe atarabona ibyangombwa, ndetse ko mbere hasabwaga icyemezo giturutse mu karere, ariko ubu umuntu wese ushaka gushinga itorero abanza gusaba ubuzima gatozi. Iri tegeko riteganya igihe cy'imyaka 5 kugira ngo abari basanzwe bayobora amadini n'amatorero batabashije kwiga basubire mu ishuri babone ibisabwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi, nyuma yaho umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD ari ku butegetsi asabiye leta kwaka abantu amatongo atacu akoregwamo, akanatira kamu gasaba Abarundi kwanka kugurisha amatongo ku banyamahanga. Bamwe mu bashinga amateka n'abize ibijanye n'amategeko baramusaba gusubira kuri ayo majambo yashikirije. Mugenzi wacu Eloge Urikaneza bigaruka ko n'umushinga amateka Fabien Banshirya Nino hamwe na Maître Isidore Fikiri yigeze kurongora urwego rw'abashingamanza mu Burundi. Yaduteguriye inkuru ikurikira.
Umushinga amateka Fabien Banshirya Nino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cyane cyane abagwizatunga bazana imitahe.
Igihushane cy'ishyizwe cy'umukuru w'igihugu na leta aho ahamagara abagwizatunga kuza kuraba Burundi bakagihashinga amahinguriro, barahamagaye abarushiya, barahamagaye abo muri Turkey, barahamagaye muri Egypt n'ibindi bihugu dusangiye akarere bya Afrika y'Ubuseruko. Nibaza yuko byo bacyara mucorotse ati se kuraba neza intumbero ya leta, kandi iyo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo, uko n'uvuga ikintu gihushane cyacu, nibaza yuko akwiye wenyine kwisubira ko akaba kwavyihenze.
Metis Dor Fikiri mukuru muhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo koresha abanywanyi muri kino gihe himirije amatora, anaribonamo ingaruka mbi zitari nke.
Rizana kwa gucanishamwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye. Abo bantu badafise amatongo canke bafise adakwiye canke atagikwiye iryo si kosa ry'abafise manini biraboneka yuko ari bintu bikineza neza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemo amajwi abanywanyi ba SNDFDD ngira ngo umugambwa urabura icuri bubahe igashaka kwabwira itireka tubagomore tubereka aha abantu bagifise ibintu mu byisasire yini nkurikiza bizovamo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu Burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga nta kiba kigishigikiye amatungo yabo amatungo y'abantu bose ku isi ahagarikirwa n'amazu n'amatongo
turetse ivyo bakijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagirana na gato
erego ko yabishikirije ivyo mu Burundi hamye abahintwaro zakamatongo abantu akade zindi zikazi basubitse ivyarabaye n'irindwi na kabiri abatwa amatongo igihe nakabiri kuri bicombero barayashubijwe muri intwaro nyene ya SNDFDD nta kuntu yashubije iteka bambuwe ibintu irindwi na kabiri yacayo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu barondeye singingo z'ubutungane n'ingingo politike iyo si rya SNDFDD n'ingingo politike bizohinduka mu ntwaro bizokwirikira kandi noneho birashobora kwitwarwa amasentare atarayi Burundi yireta n'itabishira mu ngiro hatozindi zo bishira mu ngiro
mu kurindira ko bija mu ngiro rufikiri yigeze kuba twa rugwego rw'abashingwa manza mu Burundi yagaruka guca amateka avuga
turavye amateko y'u Burundi nta na hamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu cyangwa umuntu wese yigenga kugurisha itongo cyangwa amatongo yiwe naho ndokwiga no bisigura cyane nkuko byanditswe ibwirizwa shingiro yo mu kwezi kwa gatatu 2025 no mu bwirizwa shingiro baherutse gutoza itariki ndwi kwezi kwa gatandatu 2018 ingingo 36 bavuga yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mu iteko ry'u Burundi nimero 1/13 yo mu kwezi k'umunani 2011 ritunganya amatongo mu Burundi ziremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo kandi akariko dishashatse cyose
umushinga mateka banki rya nino nawe yibutsa ko naho abanyamahanga bo barakoreye kiba barundi umutata rukwanka kubagurisha kw'amatongo
komona uno munsi ikimoko cy'ababirigi uwaruye kwitwa ibimoko gutwe na bene wabo tuwo twobita gute aba barundi tutsa bene wabo bakubita ibimoko bamburize batunze nibaza ko kwabaye gushikuza arakwiye ku ruvuga mu Faransa ku rutivye yavutse akabisokora ivyo ntibikunda niba icyo twovuga ngira muri Faransa cyangwa muri reforma agrere ivyo gusubira kw'amatongo imwatsi bari muhinga niya bishobora kuzofata umwanya muremure nawe sinzi ko azobakirongoye umugambwe avuga kugira uhindura ibintu gutyo nibaza yuko ikigaragara kiboneka nuko ataza abo bantu avuga amatongo yabo naho n'ubuvyaro rwabo
eka n'umukuru wa Morena hari ibindi bihushana bona mu ijambo ry'uramutswa SNDFDD
agomba kumvisha yuko imunyamahanga guzitongo mu gihugu kanaka ucumenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwaye mu gihugu iwabo itongo n'itongo sikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo nk'uko uwo muntu aguzitongo aba ari nk'uko iyo bari leta y'amahanga ije ikagwana gatwaje ico gice cy'itongo leta y'u Burundi
eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Willy Kaneza reka makuru yacu tuyakomereze mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuri uyu wa kane yumvise ubujurire bw'abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba bararegwa gukora no mutwa wa FDLR urwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda bwananda yambaje Bernard aremera ibyaha akabisabira imbabazi mu gihe David Nzabonimpa we abihakana akavuga ko ari bihimbano Eric bagira ubusa yakurikiranye izimanza
Bwana Bernard Ndayambaje wagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari n'ubwunganizi niwe wabumburiye abandi mu kwiregura aregwa ibyaha by'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'iterabwoba ubushinjacyaha bumuriga ko mu mwaka wa 2013-2014 yarashinzwe gushakisha abasore bajya mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda mu rukiko rw'ubujurire Bwana Ndayambaje yemeye ibyaha aregwa amaze asaba imbabazi umucamanza amusaba kumugabanyiriza ibihano Maitre Fulgence Simbizi umwunganira gasaba ku rukiko rwahera kukwemera kwe maze rukabishingiraho ruca inkoni zambaruka mugabanyiriza ibihano mu bushinjacyaha uvuga ko haba mu bugenza cyaha mu bushinjacyaha ndetse no ku rwego rwa mbere Ndayambaje yiregura atigeze yemera ibyaha bukavuga ko imanza zaciwe zishobora gushingirwaho igitegeko ritatanze umucyo bugasanga impamvu atanga asaba kugabanyirizwa ibihano zitahabwa agaciro ariko nanone bukabiharira ubushishozi bw'urukiko. Umucamanza yabajije uregwa niba yarababariye kavutse wamutanze agaragaza umugambi yarimo wo gushakira abayoboke umutwe wa FDLR. Uyu wari umukozi wo mu rugo avuga ko yaragiye gukora icyaha cyari kigiye kugira ingaruka zikomeye ku Rwanda, kandi ko amafaranga yari yizejwe muri ibyo bikorwa ntacyo yari kumumarira igihugu kidafite umutekano. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru urugereko rwa Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda rwahamije Bwana Ndayambaje ibyaha rumukatira gufungwa imyaka 20. Umucamanza yemeje ko azasoma icyemezo cy'uru rubanza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Undi waburanye ibyaha nk'ibi ni Bwana David Nzabonimpa, aregwa ko kuva mu 2014 kugeza afatwa yagemuraga ibiribwa muri Kongo abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Uyu wemera ko yari afite abagore babiri, umwe muri Kongo undi mu Rwanda, arahakana ibyaha. Aravuga ko chef de groupe wa Bugumba Bwana Dewo Makumbe ariwe wamutanze ku butegetsi bw'u Rwanda kubera ibibazo by'amasambu bari bafitanye muri Kongo. Akavuga ko Bwana Makumbe yamwakaga imisoro myinshi ku masambu undi akayimana, kandi ko urukiko rukuru rugereko rwa Musanze rwamuciriye urubanza rugenekereje nta bimenyetso. Imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire Bwana Nzabonimpa yavuze ko inyandiko mvugo y'ikirego cye yari incurano. Nzabonimpa aravuga ko bamuteresheje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo, akavuga ko ibyikubiye hari ibinyoma kuko ngo ntaho yigeze abikorera. Kuri Maitre Joseph Nkundira umwana umwunganira birababaje kumva ko uyunganira burana avuga ko igisirikare cyamushinyishije inyandiko mvugo ku gahato. Yavuze ko ubushinjacyaha butigeze bukora iperereza ryimbitse ku byaha umurega, kandi ko nta nyandiko mvugo ya Makombi mushinja. Arasanga nta bimenyetso bifatika bishinja uwo yunganira, agasaba kumugira umwere ku byaha aregwa. Umushinjacyaha avuga ko Nzabonimpa gifatwa yavugaga ko babanje kumenesha umuryango we, none bakavuga ko umuryango we wamereshejwe inyuma, agasanga ibyo avuga byose ari ibinyoma. Yahakanye ko umugenzacyaha wa gisirikare yamutejeje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo ye, kuko ngo yamubajije mu bwisanzure kandi bagirana ikiganiro kirambuye mu karere ka Rubavu. Agasanga inyandiko mvugo yakoreshejwe itafatwa nk'impimbano, kuko ngurego yayibajijwe hayisabira imbabazi. Umushinjacyaha narega Nzabonimpa ko yanekaga imipaka y'u Rwanda akamenya ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo akajyana amakuru ku mutwe wa FDLR. Umucamanza yabajije uregwa niba igihe yabazwaga n'umugenzacyaha wa gisirikare hari undi muntu wari uhari. Yasubije ko atari kubimenya, kuko ngo bamubajije bamupfutse ibitambaro mu maso ari ku ngoyi. Yarambuye ukuboko mu rukiko yereka umucamanza ati singo yaho bari banziritse, ati Imana yacu ijye ibamenye. Umucamanza ati none si uwakuzanira Serija Rukundo wakubajije hano wamumenya? Undatoya. Umucamanza ati none umwirondoro wawe yawukuye he? Undati sinzi iyo yabitoraguye rwose, ngiye uretse gukubitwa ngataka nta kindi nari bukore. Urukiko kandi rwabajije ubushinjacyaha icyo bushingiraho bwemeza ko Nzabonimpa yatangaga amakuru ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda. Bwasubije ko chef de groupe mu Makombe yabagaza abaturage be hafi ya bose n'ibikorwa byabo, kandi ko imiterere yaho Nzabonimpa yagendaga byari byoroshye kumenya ayo makuru. Bwavuze ko byakunze korohera FDLR kwinjira mu Rwanda igabye ibitero. Nzabonimpa yahise amwikoma agira ati ubwo umushinjacyaha bivuga asa naho ariwe neza neza wahimbye iziriya nyandiko mvugo, ati ibintu bye ntibyashingirwaho. Mu mwaka ushize wa 2016 urukiko rukuru rugereko rwa Musanze nibwo rwahamije ibyaha Bwana Nzabonimpa David rumuhanisha gufunga imyaka 15 arajurira. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire azafata icyemezo kuri uru rubanza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu Burundi ku makuru ya sport, urukino ruzohuza umurwi wa Nigeria n'umurwi wa Burundi muri za nkino z'igikombe cy'imirwi nseruki y'ibihugu zizobera mu gihugu cya Misiri ni rwo ruzotanga intumbero ku murwi wa Burundi muri iryo higanwa. Nk'uko mumenyereza umurwi nseruki y'igihugu wa Burundi umupira w'amaguru yabishikirije mu kiganiro kuri uno wa kane. Inkuru yateguwe ni Radio Ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihe kwishikirizwa na Oyana Itangishaka.
Abakinyi 28 b'umugwi nserukira gihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba nibo bari mu myimenyerezo i Bujumbura mu Burundi. Nka bose bakina mu bihugu byo hanze, kiretse babiri gusa bakinira ku butaka bw'u Burundi. Ni mu gihe abakinyi bategekanijwe kuzoja mu nkino za kane mu gihugu cya Misiri ari 23. Umumenyereza mukuru Olivier Niyungeko yabwiye abamenyeshamakuru b'inkino kuri uno wa kane aho imyiteguro igeze.
Bebwe ku bwacu nko maze iminsi muyibona aho ku kibuga cha stade kuno dukore imyimenyerezo ico nzinzi ko mutwe abantu bose abarundi bose bavuga ati baratumye ka bajuri bashika 28 kugira dushobore guha icizere umwe wese kubyo azoba ari karakora araba hageza yipime ivyo twiyemeje ko twoshiramwe imwe bita transparency umuco mu kazi turiko turakora nibaze ko ari byo twagize nibyo mubona na amabenshi twatirimwe kuri stade baraba bavuguye bavugurya mu gakazi uko bigenda kose kagaruka kuri twebwe abamenyereza muri staff kandi nibaze ko turiko tubitunganya neza
afatiye ku mugwi wa Nigeria uri kumwe n'intamba mu rugamba mu mugwi umwe Olivier Niyongeko avuga ko urukino ruzobahuza ariko ruzotanga intumbero muri iryo higanwa uBurundi bugiyemo ubwa mbere umumenyereza Niyongeko agafatira kwihangiro bari bihaye mu nkino zo gukurakuranamwo zabashikanye ku ntambwe y'uno munsi
kujya twatangiye tuvuga duti kore nya tugashika muri kare n'ubu niko tuguma tuvuga twe turakora kujya imana ari ya mbere mu Burundi tuvuga ati imana nishobora byose turakora uko tuzogenda turabandanye niko tuzogenda turagira inyota yo gushika kure kuko twese tugiye muri kane twese tugiye kurondara iyi gikombe mugari yacu ari bazahari bafite experience n'iki byo byose birajamo mugari icobuza nawe kugwana wakoresheje ingufu zawe wabizemo ingufu abajeri bakavyumva uraba ushobora gushika aho uzoshika wakoresheje ingufu hazwashimishije turi mu group match ya mbere Nigeria ahubwo batubwiye neza gutangura ku mugwi witwa gukomeye kandi urakomeye mugari azwizodufasha aya mama shuta uraturuma
abakinyi bo kubgabo bavuga ko bari mu myiteguro kandi ko bizeye kuzokora byiza nibashika muri kane mu gihugu cya Misiri Saido Berahino umusatirizi w'intamba mu rugamba anakina mu mugwi Stoke City mu gihugu cy'Ubwongereza avuga ko n'inkino za kivandimwe bagiye gukina zizobafasha kwitegurira ihiganwa
Nafurahi kuona wajuero wote walimaliza championa zao walirudia kucheza ndama murugamba na sante ya bia.
Saido Berahino ashima ko abakinyi bose bavuye mu bihugu bakinamwo bagashika impore mu Burundi. Ati
walisaidia wote walifika bia. Preparation siku zinaenda bia. Kila mtu anajua tuko na machi kesho.
Ku munsi wejo dufise urukino rwa kivandimwe n'umugwi Aigle Noir. Urukino rwa mbere rwo kwitegura ku munsi w'Imana tuzoja Qatar na hariya tuzokina izindi nkino zo kwitegura abakinyi twese tumeze neza izo nkino za kivandimwe uBurundi bugiye gukina mu makungu imbere yo kuja mu Misiri zifise akamaro kanini kimwe nuko umumenyereza w'intamba mu rugamba avuga ko ariho azobonera ico buri mukinyi ashoboye
izo nkino zikomeye rwose kumumenyereza kuko biri muri bimwe bifasha kubona gusumba kuko atankino za kivandimwe yajya na kimwe ubona n'ukubesha ucukoresha ubuhinga bwawe umenyereza bwawe ukaba byose ukaba umusore ukaba byose kubwira urabe umukinyi nuko nahanini abakinyi turi kumwe benshi turamenyeranye tumaze hafi imyaka irenga ndabazi imico yabo ingene babayeho byose ibyo bakora kubera mba mu Burundi n'umurundi ndabamenya gusumba muganga ufata umenyereza aho hanze byo mugura ko yo hava yenda agashiramo umukinyi abonye bwa mbere ariko aragiye kuri entraining ugasanga kuri match biramugoye njye tumavuga nti izi nkino ziri mu zizofasha kugira dushobore gutegura neza dushika ashoka hose yari kaye
inyuma y'urukino rwo kwipima ibujumbura kuri uyu wa gatanu umugwi Aigle Noir wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu cicaro ca mbere intamba mu rugamba zizosha zifata urugendo ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu zizoshika i Doha mu gihugu cha Qatar aho zizokina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Algeria bitegekanijwe kandi ko urukino rundi rwo kwipima intamba mu rugamba zizokinana n'umugwi nserukira gihugu wa Tunisia uBurundi buri kumwe mu mugwi B na Nigeria Guinea hamwe na Madagascar mu rukino rwa mbere umugwi nserukira gihugu w'uBurundi uzotana mu mitwe n'umugwi wa Nigeria ku igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatandatu mu gisagara cha Alexandrie
imbere gusozera iriganwa twateguriye reka tuyutse inshabuke y'amakuru twabashikirije
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riraburira abatuye isi ko abantu 40% b'itabi bahitanwa n'indwara zifata mu bihaha nka kanseri indwara zifata myanya y'ubuhumekero n'igituntu rirasaba ko bahagarika ku mutara
ikiziga cy'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye kirangirano wa Etienne Tshisekedi uyu munsi kuwa kane cyatahukaniwe mu gihugu ciwe c'amavukiro muri iki gihe umuhungu wiwe ari perezida muri icyo gihugu ivyo bibaye inyuma y'imyaka ibiri itavye umuremyi
Kuri Sudan batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko bashobora gutangiza imyigaragambyo yo kwigomeka ku buyobozi mu rwego rwo kotsa igitutu ubutegetsi bwa gisirikare ngo buharire abasivili ubuyobozi bwa leta inzibacyuho.
Muri Kongo kandi abasirikare baraye batangaje ko bishe abagwanyi 226. Nshuti mwese mwukunda iladio ijuja Amerika ibigani yotu wateguliye kulisaha wiga lukenga tubune hukanda kanya kukushimila engineer ya tufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fasira ya tufashe kuigiranya ibigani nilo ama kulumu ashikijua na Federica Munikije
hamwe na nje Jeffrey Mutagoma tunashimile edirgue ma wa ya hagara ye muramuka na mahoro na mahiru.